ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igikoshikiriza biganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 104.4 n'ibice 3 mu shobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru we 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com miliyoni za nshuti mwese namwe yakunze biradio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro mu isanga. Mu kiganiro cyo munsi twatumiye umwe mu Barundi yafashe umugambi wo gushinga ishyirahamwe bise POA Superma. POA ni ukuvuga Progression of Africa. Hari mu mezi yatanaheze igihe abarongoye iryo shyirahamwe batanguza ibikorwa byo kwimbura imicungwe yo mu bwoko bwa mandarina intumbero nyamukuru nk'uko babyivugiye icyo gihe kwari uguha akaryo abanyagihugu ko gufungura ibifungurwa ngirakamaro ku biciro bidahenda. Icyo gihe baratubwiye ko bari bafite umugambi wo gushinga ibibanza byinshi mu bihugu no mu bisagara bitandukanye muri Afurika kugira ngo abaguzi b'ico kidanda bashobore kubibona kukibona badacumukuye ngo barinde gufata ingendo ndende. Amezi atanu inyuma yaho batangaje umugambi twifuje kuvugana n'umukuru w'iryo shyirahamwe POA Suprema yitwa Kinga Benefice ni sumba vyose kugira ngo atubwire ibimaze kurangurwa. Inkuru iteye igomwe nuko muri uyu mugambi batanguriye mu bihugu byo muri Afurika birimo Burundi na Tanzania bamaze guha akazi urwaruka ruharugwa mu bihumbi. Ntarinze kubatesha akanya rero reka duhe ikaze umukuru iryo shyirahamwe Kinga Benefice ni sumba vyose niwe CEO w'iyo sosiyete yitwa POA Suprema ari mu leta ya New Mexico muri Amerika. Muri aho Kinga Benefice ni sumba vyose.
Jewe ndi ngaha murakoze kumpa akanya nashima cyane cyane sinzi ko munyumva neza ngaha ku ruhande rw'iwanyu.
Turakumva neza.
Ego murakoze kumpa akanya kuri iki kibuga cy'ikiganiro cyanyu.
Ego mutwibutse ibihugu muri ko murakorera mu mugambi wanyu kuyimbura imicungwe mu bwoko bwa mandarine. Ibihugu muri ko murakorera mu cyane cyane n'ibi.
Mu bihugu byose duhadukora mu bihugu bya East Africa. East Africa ndibaza ku sinzi mukundo federasiyo ya East Africa nuko uyivuga mu Kirundi
ni Afrika yo mu buseruko mu karere ka Afrika yo mu buseruko.
Ego murakoze. Duhadukora mu Burundi, muri Tanzania, muri Congo, mu bisanzwe no muri hanze ya Kenya no mu Rwanda. Turiko turaexpanda muga mu bintu byose duhadukora n'ibyo bihugu duhadukoramo muri sekta ya hanze ya agro, muri mandarine n'umucungwe mu musanzwe.
Haraheza amezi atanu mutanguye mutangaje uyu mugambi aha kuri radio Ijwi rya Amerika, ibikorwa byanyu bigeze?
Ibikorwa cyane cyane isizoni y'intozenye y'ibikorwa byacu isa yaraheze bisanzwe ubu hatugira population yu mwaka uza duhatura bakaheze mu meza tatu aricho bavuga muri quarter ya kabiri muri business bwo mwanya twarakoze ibintu bihambaye bivanye n'inkozeye n'ibikorwa tushoboye gukora mu mwanya mutoyi ndibaza mu bibazo za kubaza ngaho imbere byinshi biza kwishyurwa mu bikorwa byose byo twakoze muri ayo mezi atatu muga dusubiye ku kibazo wabajije ngaho isizoni cyangwa umwanya w'ibikorwa uza waraheze ubu hadupanga uwo mwaka uza
uyu mwaka wageze gute kurima no kwimbura
umwaka mu bisanzwe byagiye twavuga umwimbu twaronse wari mutoye bivanye n'intozeye n'abasenseri twadufise uwo mwaka haguye imvura nkeyi cyane nk'uko bitakwiye kuba rero umwimbu twarawuronse muga abasenseri bavuga batwari rumva nyene ko umwimbu wari kuba ugwiye hari imyaka imwe umwimbu uba wuzuye cyane mu bwo ikibazo dufise twagize cyane cyane ni kubera imvura itabayeho rero byose twavuga ko byagiye neza muga umwimbu wari mukeyi cyane muga byose twarashoboye kubikora twararaga umuntu ukuntu twofashanya mu mategeke
mutubwire bimwe mu bintu bihambaye cyane rwose mwashoboye gushika ko guha akazi urwaruka akazi urwaruka mwahaye akazi muri uyu mugambi wanyu runganiki
so munhuze urwaruka twahaye akazi urumva muri ayo meza tatu twahaye ibihumbi amajana bivanye n'ibihugu twariko turakoramo ntitwovuga ngo ninhuzeye ntitwovuga ko ubuzi bwahawe muntuze mu bihugu Burundi nk'akarore Burundi cyangwa Tanzania gusa twararabye ibihugu byo hirya no hirya bya East Africa mu isanzwe nka kuri kwa DRC muri nkuzeye muri Kenya no muri no mu Burundi na Tanzania mu isanzwe no mu Rwanda twebwe bibanye na department ya HIU wacu igejwe kuraba abakozi twararabye reka dukore ikintu cyose turabe kugira ngo iproduit zose tukura Burumonge Tanzania n'inkoze na East Africa kugira ngo zikwize urumva zikwire hose iproduit zacu mu bisanzwe hakurya ko amamandarine cyanke amantoze ya morange yashoboye kugenda muntuze muri East Africa hose mu bisanzwe twavuga ko urumva muri ayo mezi yari urumva n'ibintu byari bigoye cyane cyane kuba twararonse abo bakozi bose kubera aho uca wumva ibintu bijyanye na logistic hari igihe bitagenda neza mbwa byose twarabishyize ku rutonde turabitondeka turabishobora muri ayo mezi atatu aheze
mwamufite igitigiri cy'abakozi mwashoboye guha akazi cyane cyane bo mu rwaruka
bo mu rwaruka mu bisanzwe urumva nyine bo mu rwaruka twavuga n'inkoze ni hagati na hagati kubera hariho abantu bakuze twari dufise bari bacankanye urumva mu rwaruka twavuga n'inkoze ni hafi uvuga n'inkoze ni 50 uvuga n'inkoze ni 50 uvuga n'ibihumbi 50 ngaho byari biri kubera akora muri ntuzeye muri uwo mugwi wo gufasha intuze wo gufasha izo mandarin kumanugwa zigupakigwa zitwagwa hirya no hirya mu bihugu bitandukanye n'abakozi
muravuze ugaruka rushika ibihumbi 50 abakozi bose bihangana ikimwe ahaye akazi
shyira mu kibazo
muravuze ugaruka rushika ibihumbi 50 abakozi babakorera muri ayo muri iryo shyirahamwe bose bangana iki
bivana ni icyo kibazo cyubajije ni cyiza bivana ni season ni to vivana ni season tu tulikotwa tulifimirije kwinjiramo yije season 20 demo iyo yumezi ya heze yari season kuvuga ya mbere
season usha kuvuga igihe cirima
ego murakoze ego kuni kwene rero ni kuvuga bivanye na position yariho turumva yuguruwe iri niene urumva tuca turondera abantu bafise inkoze bafise izo capability zo kushora ku gukora muri izo position kuni kwere ndo bivuga ngaho cyane cyane
turetse kimwe mu imwe mu ngwane mwavuze imvura baye nke cyane gose hari izindi ntambamye ishyirahamwe yanyu yo yarabonye muri uyu mugambi
ego bibanye n'intuze ye na amezi mukuru byariko bira amezi yagoma ibikorwa byagoma byigena ama operation kuri ku masaki atandukanye imvura yaciza inyuma kandi murabizi ko bivanye n'impuze abarumva tuvuga itangurira goye niko ndavuga itangurira goye turabye impuze ibintu bijyanye na logistike muko twabipanze department ya logistike kuvuga ko byari bigoye kubera cya mbere na mbere ko impuze y'ama partnership abantu z'abantu twashobora gukora collaboration abantu batwaza impuze y'amafuso abantu batwaza impuze y'amagari matomato urumva byose twari cyaye ku meza turagira negotiation zitandukanye kugira ngo ibikorwa bigende ku murongo hama murabizi ko amabarabara yo muri Afrika menshi atameze neza muri babyirya barabara yigenda hajya ku ruhande rwa Tanganyika mu Burundi hajya ahantu ntiyameze neza cyane cyane kandi twaragize ingorane zitari zikeyi bivanye n'inkuzeye ni barabara mu kozi meze kandi n'imyanya urumva imyanya mukuru yagumye igenda ni kwene inkuzeye umwanya twaguma tushya ku rukundo
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Kinga Benefice ni Super Vyose ni CEO ni umukuru w'ishyirahamwe POA Suprema riko rirateza imbere igiterwa cy'imicungwe mu bwoko bwa mandarine mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika turi kumwe n'umunywanyi wacu twagira Yezu Marcel afite icyo ashikiriza Marcel murakomeye
yego murakomeye Frederic nange nda mahoro mu Kigali mu Rwanda
ni byiza cyane rwose
ndashaka kubaza umutumire wacu igisata cy'uburimi muri iyi minsi usanga gisanzwe gihanzwe amaso n'isi yose muri rusange kuko bya Buraya bihugu bya Amerika cyane cyane wenda Amerika ya ruguru kuko Amerika y'epfo wenda aho bakunze guhinga ariko usanga biriya bihugu ndetse no mu Barabu bameze nk'abatunzwe na Afurika ku bijyanye n'ibintu by'ubuhinzi none ndashaka kubaza umutumirwa ko mumaze igihe gito yamutanguye mandarini mwatangiye kweza mu gucururiza kuri soko ni soko ry'imbere mu gihugu ni ku isoko mpuzamakungu ni kuri soko kibazo cyo cya mbere ikibazo cya kabiri navuze ko nabonye kuri poste ya Facebook yaziho banditse ko mwahaye urubyiruko cyangwa se urwaruka rw'abarundi n'abatanzaniya akazi ku rubyiruko rwinshi ku rwaruka rwinshi none iri shyirahamwe ryanyu ishyirahamwe ry'imbere mu gihugu ni ishyirahamwe rihuriweho n'ibyo bihugu byombi uko ari bibiri ni ishyirahamwe mpuzamakungu rihurikiwe n'urwaruka rufite uburyo n'uwo masoko no hino ni ishyirahamwe rishingiye ku ki icyo ni ikibazo cya kabiri ikibazo cya gatatu ari nacyo cya nyuma igisata cy'ubumenyi uko nabigarutseho gisa nk'igifite ibibazo cyane kubera ko ubutaka bwacu bitewe n'ihumana ry'ikirere bigenda bihindagurika ikirere kigahindagurika ugasanga turagira ingorane ubu ngubu turi mu kwezi kw'icyenda mu Rwanda twakoze dufite imvura ariko izuba riraba ari ryinshi imvura yaba imaze ikagwa nabi guhangana mute n'iduhindagurika ibihe ku buryo mutabasha kwisanga mwavuye mu gihombo eferite irabafasha muri rwariza ku giti cyanyu bigenda bite nitwe tubaze dutatu na rekise kugira ngo turusheho kugira ikiyago cyiza
urakoze Marcel ku tubazo twiza mushyira hehe benefits ni somba byose nka shoye kumva ibazo byose
byari ko birakatika
ne ashaka kumenya isoko ryanyu aho muzoha mushora izo mandarine ico ni kibazo cambe duga kwijambo
isoko bibanye ni isoko bibana ni bibanye ni gihugu dukoramwo twebwe duhaye tuzoshinga canke urumva tuza twarashinze inkozeye hano kuri koti bihitwa kuri koti mu Burundi ku bantu batabize aho hantu urumva ni Bujumbura ni Bujumbura rero urumva tuzoza tuzoshinge muri hoze ko bwa urumva muri iyo myaka ibiri tuzoshinga intozeye supermarché kugira ngo ibyamwo byacu bimwe bimwe abyinshi cyangwa mu proletariat kanye azoza araza ashika ngaho o ashogo ngaho mu bisanzwe urakoze.
Ikibazo cya kabiri yabaje Marcel yabaje niba urwaruka mwavuze ko mwahaye akazi urwaruka iryo shyamwe ryanyu rikorera mu gihugu hagati muri bihugu rifite icyicaro hehe ishyirahamwe ryanyu riri rifite icyicaro hehe ni muri Amerika ni muri Afrika mwavuze ko muha akazi urwaruka rwo muri Afrika ibihugu mukoreramwo Marcel ashaka kumenya ibyo bihugu izabyo
isaiti itwovuga stage ya mbere twovuga iri ngaha muri Hozeo California iri muri California San Diego muri America stage ya kabiri isati ya kabiri mu isanzwe iri Bujumbura aho ni hene urumva turi ko turakora intozeye ibintu byose bijyanye na logistics canke ama department yose yahayafashanya kuniko ni bipanze mwakoze.
Ego me yabajije kintu kibazo cha gatatu ashaka kumenya ko muri iki gihe mwafashe iyo migambi yo kurima imicungwa yo mu bwoko bwa mandarine muhangana gute n'ibindi bibazo bitabava ko aho akaba yavuze ihindagurika ry'ibihe
inhoze season ya mandarine muko abafuneseri bakunda ku abafuneseri dukunda gukorana muri ibyo bihugu ngaho bya East Africa ukumwanga umwanga uri kura umwanga ugumuze ni hene ama mandarine yakunda ikuba ari tayari so urumva turindira ko umwanga uza gatoyi urya bijya bihe imvure itarikiragwa cyane tuca tu urumva tuca dukora ibintu byose dupanga abakozi dupange ntoze dupange igari cyangwa ntoze y'amafuso atandukanye kugira ngo yabe yari tayari imwe ifuso ibiri kiragenda
uri kuravuga ifuso uri kuvuga ku bantu batabizi ni namakamyo nibiki
ego namakamyo ego
atwara imizigo
ego urumva tuba turiko turapanga kugira ngo intoze kamyo cyangwa ifuso intoze amagari turiko turakoresha transportation turiko turakoresha zigende ku mwanya kubera turiko turiruka n'intozeye na kirima ari kirahinduka urabizi ko mandarine zifise igishishwa kitakomeye kitakomeye so kitameze neza urumva turiko turiruka n'ibihe rero intoze dushaka ko imandarine cyangwa izo producer tuko twatwara zishike ku mwanya ku bantu zeye ku bakiriya b'iwacu mu bihugu bitandukanye ngaho
muratekanya no kugira kuvomera bimwe bita irrigation mu Gifaransa
mu bisanzwe muri umwanya cyangwa muri umwaka ntitwabikurikiranye cyane twabisize mu maboko y'abafinisteri rero n'intozeye muri uwo mwaka muri iyo myaka itatu iza turiko turapanga misiyo yo kuzokorana n'abantu zeye n'abadagi kugira ngo tuzoshobore kumanuka muri izo sati zitandukanye muri East Africa kugira ngo dutangure kuraba intoze myonga canke amazi yava mu kuzimu kugira ngo tuyakwere muri intoze muri izo sati zitandukanye.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Désiré Nshimirimana muraho. Désiré, mwatwumva?
Ego ndabumva neza cyane gatano kuri gatano.
Ego tuba ku jambo kibazo cy'imbiro turi kumwe n'umushantahe Benefice n'isumba byose azwi ku izina Kinga. Tuko tuvuga kubyerekeye imigambi yabo iburemye duga ku jambo.
Twumvise ko barangura imicungo iri mu bwoko bwa mandarine. Nagire ndamubaza ati none bagura ku kiro bagura bayirangura gute nk'umuntu yashoboye kuyironka kwajya kuri kotebu tuhazi turaha i Burundi. Hama ikindi kibazo naco mbe ko ari ishyirahamwe ryahaye akazi abantu ibihumbi, nagire mbaza ryahaye abize n'abaryahaye abize gusa abakize ntibashobora kuronka y'akazi, barahejeje kurokirita abakozi cyane baracyakira byogenda gute ugira umuntu amenye ibyabo ukuntu bipanze umuntu adabe ko umuntu yoronka kubaho.
Kinga ni sumba byose tuga ku ijambo ku bibazo bya Desire Shimimana.
Ku kibazo cya mbere mwatubajije ko tugurisha ku kilo cyangwa nkoze ku izindi metric. Mu bisanzwe tugurisha ku kilo. Hama kibazo cya kabiri watubajije ko
duga ku ijambo.
Ku kibazo mwatubajije cya kabiri ko turiko turacyakora isizoni iza yaraheze, muga intuze uwo mwaka uza turiko turapanga turiko turapanga umwaka wa uri kuraza. Rero nimba ushaka kuzoba muri abo bantu, ndibaza ko hariho informasiyo tuza gutanga ngaha kuri iki kibuga baraza kuzishobora kudufasha kugira ngo intuze izo informasiyo muzoshobore kuzironka kugira ngo turonke informasiyo z'iwanyu namwe tubashiremwo mu bantu bazokora muri iyo season iza. Nicyo gihe kiza
ni byiza cyane rwose. Reka duhe n'ijambo kandi undi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika ruhamya ali Jalida Raymond, muratwumva?
Yego ndabumva.
Muri higa Raymond
amakuru ndi mu Rwanda Kigali mu murenge wa Kinyinya.
Nziza duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
kigenda kugira ngo mbaze umutumirwa ikibazo cya mbere kiragira kiti ese izo mandarena ni zino ziba zibanguriye twe twita ngo ni ibiti mu Rwanda tubyita ngo ni ibiti bibanguriye bitanga umusaruro mwinshi, ese ni ibiti bibanguriye cyangwa ntabwo bibanguriye? Ikindi cya kabiri, ese hano mu Rwanda hari udusimba bita utumatiri, ese bazikemura gute kugira ngo izo mandarena zabo zitarwara udusimba zikaba zakwangirika kuko nta musaruro ugaragara? Babigenza gute kugira ngo natwe tubyumvireho, nawe umunyarwanda ushobora kuba afite igiti kugira ngo nawe yaba yabikemura abone umuti w'imworoheye kugira ngo nawe abone umusaruro?
Raymond ndabasabe musubire mu kibazo cya mbere nticyari gitomo neza.
Urabona ibiti bibanguriye bitanga umusaruro?
Ego
duga ku ijambo. Ese ni byo bakoresha? Ese nabo bafite ibiti bibanguriye? Mu byo bafite nabo bafite ibiti bibanguriye bitanga umusaruro cyangwa ni ibiti bya kera bitabanguriye green na
se? Kinga mwumvise ibibazo kibazo cya mbere ni ukumenya niba ibiti mukoresha by'izo mandarina ari ibiti bisanzwe cyangwa ari ibiti byimbura byinshi.
Icyo kibazo bajije bivana ni ntuzeye n'imvura muko yaguye, mugo muga mu bisanzwe ibiti nkuko twebwe twarakoze ikintu cyitwa survey, turagenda kuri buri murima wose turabaza ibibazo mu mirima yose twagiyemo twarabonye ku biti byose bigira umusaruro mwiza cyane cyane.
kukibazo chakabili mwamufise ukuntu mukingira izo bitegwa vyanyu kugira ngo ibikoko ntibirye
ino ico kibazo cyubajije ngaho muri uwo mwaka wa mbere twovuga ko ico ki byaratugoye ari cyo gituma mpamboka ndavuze muri ibyo bibazo bibaze kubajije mu kibazo kiheze cyabajijwe kuntuzeye kumwimbo twaronse twovuga umwimbo twaronse urumva wari mwiza muga urumva ntitwari kwifuza ko wari gusumbaho twawugejeje rero gukingira intuzeye mandarine byaratugoye gatoyi muga twarakoreshe twarashoboye gukorana na ntuzeye n'abafuneseri turatora turagira byose byo bishoboka kugira ngo dukingire intuzeye dukingire amamandarine kubera hariho utuntuzeye sinzi mu kuba twitwa udusaza batwitwa mu cyongereza fruit flies udusaza dukunda intuzeye amamandarine mu bisanzwe dukunda kuza tukatangura kurya buke buke ugasanga amandarine zirononekaye nawe urabizi amandarine yuguruye cyangwa ikintu kibaye kuri intuzeye kugishishwa mandarine iba yapfuye mu bisanzwe iba yononekaye mu bisanzwe rero urumva yari twovuga yari ikintuzeye yari ikibazo twaciyemwo twarashoboye ibintu byose bishoboka kugira ngo dukingira mbibaza ko muri uwo mwaka uza nyene nshuko turapanga wuze imbere turafise intuzeye system tuzoshiraho kugira ngo intuzeye umwimbo
murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradiyo hijwi rya Amerika turi kumwe na ingenieur Emmanuel Didas Kiganahe muraho murakomeye Emmanuel Didas Kiganahe muraho
yego ndiko ndawumva
ni byiza cyane rwose muherereye hehe mu Burundi ni byiza cyane rwose duga ku ijambo kibazo cy'imbere
yego kibazo gifite uretse ko ari gushima kubera ko uwo mugambi ari mwiza wo kurima ibyo byamwa urashaka kubaza mbega none ibyo byamwa amaze kuzima bikera abafite icyo abishoremo ku buryo bidashobora guca bipfa mu gihe byamwa byinshi
murakoze Emmanuel Didas Kiganahe duga ku ijambo Kinga
I'm going to go to the next one. Ifisi ntuzeye igihe kimeze gute urumva kugira ngo itangure kumererwa nabi cyane cyane cyangwa guhinduka urabizi ko prima iyo ngaho muri Afurika itameze ishushe kandi ibintu bisha binyaruka rero twebwo urumva twarashizemo umuntu uzeye mu bitenga sinzi ko mubizi ngaho cyane cyane muteye amamandarine twayasize mu bitenga yandi nayo twayasize umuntu uzeye mu maboxi menshi cyane cyane twayasize mu maboxi ku mamandarine yagenda kure na kure twayasize mu maboxi dushyiramo n'intuzeye n'intuzeye n'ibintu bimugoma kumera nk'ibyatsi turabisasa mu ntuze mu iboxi rumva mu gikarato tuca mu mamandarine kugira ngo amerwe neza cyane cyane kandi twabikora ku mwanya kubera twamenya ko ikiringo cy'inkuzeye cy'imandarine kinyaruka cyanke mandarine ikora kononekara murakoze
murakoze reka duhe n'ijambo kandi Frederic Salpongo umureyo w'iburega muraho
muraho ijwi rya Amerika
turaho turakomeye nawe uraho
natwe aha mu Rwanda mu majyaruguru mu karere ka Rurindo umurenge wa Burega turaho turashima ibiteka
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na Kinga
namwumvise umutime wacu reka tumanze tumushimire
yego
kuko ikintu cya mbere cyatumye ntanga nimero zanjye ngo ntange igitekerezo ni uko numvishe ko uwo mushinga uretse kuba ari umushinga mugari wafasha n'urubyiruko mukuru w'akazi rwaruka nk'uko mu Kirundi babivuga icyumviro cyangwa igitekerezo nari mfite nagira ngo mubaze ese babona nibuze ngo ahantu hose muri Afurika igihingwa cya mandarine cyahera cyangwa ni mu duce baba barahisemo ese iyo bagiye guhitamo nk'uduce babikoreramo bagendera ku kihari abahanga baba bafite bagenda bakabisoma bakabisuzuma bakabereka kuko abantu cyahera kuko ni igihingwa niyo uriyo bumva ko ari igihingwa kiryoshye buri wese akwenda kuba yahingira iwe atari no kubikorera umushinga.
Ikibazo cyiza ndeka Kinga Benefice agirita kubwiye umushinga nkahe Frederic Salpongo umurengero wiburega abajeniba imbere yuko mufata ingingo kurima icyo giterwa mu bihugu bitandukanye mwihweje niba icyo giterwa kishobora kuhamera ikintu murasaba abahinga babanza gutohoza
twebwe igihe twebwe twatangura canke igihe twebwe twakora intuzeye ikintu citwa survey twaragiye turakorana n'abantu zeye n'abagronomo twicaranye n'abagronomo turafashanya igikorwa cyo kuraba izo site zitandukanye hama twaciye dutangura ku gupanga ibintu byose tubishyira ku rutonde hama urumva twavuga byose urumva na kaheza urumva niko nabyagiye murakoze.
Murakoze mushe nahe Kinga Benefice ni isomba byose mwavuze ko umwimbu utabaye nk'uko mwabishaka ivyo kenshi na kenshi muri entrepreneuriat mu bintu bishasha mu bintu abagwiza tunga batanguye kenshi na kenshi imyaka ya mbere canke amezi ya mbere ntaba neza murizeye ko mu bihe bikurikira vyimbura gico giterwa muzoronka umwimbu ushimishije.
Ico kibazo ni ciza ubajije muri uwo mwaka uza nk'ubu preparation a difficile ikiringo ci ayamezi atatu ni byene turiko turicarako turiko turapanga turiko turaraba muko hari ikintu twohindura amakosa twagize ibintu byose urumva muri iyo ntuze muri icyo gihe cy'amezi atatu tugira evaluasiyo y'ibintu byose twica turaba oke amahera yagiye gute urumva byose nk'uko urumva iyo organizasiyo ibikora irasubiramo akaheze ishyiramo akaheze kugira ngo irabe hari ikintu cyohinduka muri uwo mwaka uza so ikintu kizohinduka muri uwo mwaka uza tuvuga hanini hanini tuvuga ko duhaturabakorana n'intuzeye tuvuga duhaturaba intuzeye ikirima izo ikirima canke production canke probability y'uwo mwaka uza niko turiko turaraba nimba hari ikintu twohindura nkakwiye ko twavuze cyane cyane ko twaje gukorana n'abadagi afise inkuzeye umugenzi akora mu bintu byijyanye na aquaponics imvi mukunda kuvuga muhuze mu kirundi aquaponics ni kuvuga bijejwe n'amazi nko amazi akogwa rumva akogwa yavuye mu nkuzeye mu mwuka rumva nk'iki mashine gikorwa amazi avuye mu mwuka kigahindura intuzeye umwuka kikawuhindura amazi rero ibyo ni nkuze ni system turiko turaraba tuzozana kugira ngo tufashanye canke izo system tuzozishyira ahantu hatari intuzeye umwongo ucaho kugira ngo dufashanye kandi bizokaca intuzeye ibintu bijyanye n'amahera yazopoteza muri ntuzeye mu gushinga amatiyo hirya no hirya murabizi rero kuri sati dufite intuze mwonga tuzoraba dukwega ayo mazi tuyakwega mu mirima muri iyo ntuzeye muri uwo mwaka uza nimba bizokunda naba bidakunda tuzofashanya n'abafuniseri turabe sisitemu zo bakoresha kandi turabe tukorane turabe dufashanye n'intuzeye n'abo bantu nzeye abanyagihugu batandukanye muri iyo ntuzeye muri ibyo bihugu twovuga aba technicians bene turi kutrahiga kandi turi kutraramu ko twofashanya mu bisanzwe jewe ndomanuka muri East Africa nzunguruke ndabe ndabe nkore evaluation y'ibintu byose muga muri uwo mwaka je ndizera ko byose bizogenda neza.
Bijanye na mandere na bikurikiye numva ko babikoresha babatangira mbere na mbere batangira barihingiraga bari bafite imirima yo guhingamo baba baranguraga izahinzwe ntabwo yigeze akivuga ngo twumve neza batangira uko byatangiye hanyuma wenda icyo ngita kimbireho anambwire se gutangira mbere na mbere urabizi by'igishoro biragorana noneho gusohora mu buhinzi nka gutyo usanga bitoroshye igishoro byagenze bite kugira ngo bisange bafite abantu bangana gutyo abantu barenga bavuzemo ko bafitemo urwaruka rurenga nimba ari 1,500 nimba ari 1,500 tubwire kugira ngo bisange aho bagiye kugera kuri urwo rwego bake ikindi wenda ku bijyanye n'imihingire na bino bise bitegeye dutuyemo bye by'aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba usanga ubutaka bwaho bugize ubutaka bwaho buracyari hasi ku bijyanye n'ifumbire kandi ifumbire tuzi uburyo ihenze cyane muri iki gihe babashije kuyibona bate nimba barihingiraga ubwo nta kintu nsubiza ko bihingiraga arambwira babashije kuyibona bate ku bantu bagitangira ko biba bitoroshye hanyuma anambwire se kuba bakora mu gihe kimwe ikindi bagasa naho bahagaze abona bitari imbogamizi nazo kuko bagira igihe cyo gutegereza ko kandi aka kare usanga bisa naho ibihe by'ihinga bisa kugeza igihe cyo gutegereza ko mandere na zera baba bakora icyo gihe kindi bose yavuze abakozi bangana batyo mu gihe zitariho mu gihe zitarera umwere wazo utaragera se baba bakora iki baragumya bagategereza igihe zizongera kwerera se ntabwo agabona wenda hari ikindi bakora mu gihe zidahari bakaba hari icyo bahugiyeho mu rwego rwo kugumana abakozi bahoraho atubwire noneho ku bijyanye n'abakozi abunda bafite abakozi bahoraho cyangwa bagenda bangaja bijyanye na sezo igezweho.
Murakoze Simo ibibazo nka bine bitanu Kinga Benefice murashaka kumutaba kwishyura icambere yashaka kumenya ukuntu icyo cyimbiro cyabajemo gute mwari mufite aho murima mwabitanguye gute
ikibazo icyo kibazo ni cyiza watu bajije twebwe twara jewe mpanda aba muri iyo mwa ni imyaka hatu chanki ni heze jewe ndamanutse mu gihugu cha Burundi nge na mu gice ndariko nacamwo mu gice cyitwa Rumonge rero turahura n'umuntu uzeye twovuga umumeya sinzi mukundo muwitwa umuntu umumeya mu bisanzwe
n'umukuru w'igisagara
mukuru w'igisagara turamwicarana tuyicara hamwe turavugana ambarira azumva twicaye ndamubaza ikibazo kijyanye n'impuze n'ibintu bikiruze Rumonge ikunze kumenyekana ko avuga ni mandire ine n'impuze n'ibintu ze
ibigaze
n'ibintu ze bitandukanye rero twebwe twaciye tubona bitangure kuri icyo kintu je nacingire mbona vizio kandi ikindi kintu jewe ndumvise nuko umwami kazi wo muri hoze ubwongereza yakura umuvinyu canke twovuga inkozeye ijuisi yayikura mwihozero munge ni hene yayikura yakunda kunwa kandi yari yoroshye cyane cyane rero jeho nakindi yumvira reka ntangure gukora preparation reka ndabe kure genda arabye kure ama rero ntangura uko nyine uko niko ne byatangura
yabaje nikindi kibazo kijanye no kuntu mushobora kugwiza umwimbu murakoresha ifumbire murakoresha ibitabizo
mu bisanzwe twebwe turakora ikintu cyitwa survey cyangwa evaluation y'intozeye ayi ibibu ndakore ko dukorana n'abantu zeye n'abagonomu kandi dukorana n'abagonomu urumva tutungi kabagonomu bakagenda kuraba bakakoresha intoze utumashini kuraba intozeye gutora intoze ibice by'intozeye by'ibivu ibyo biti biri urumva kugira ngo tumenye intozeye kondisiyo y'intozeye y'ibyo bivu bimeze tumenye kondisiyo y'ibyo bivu uko bimeze twebwe tuca turaba okay isurusi intozeye ikintu ko dushaka gukoresha ni yahe twebwe ikintu ko nyinshi tukunda kuzikura muri intozeye muri intozeye muri Amerika hari intozeye hariho amabuye twovuga n'amabuye amabuye y'ubwoko dukunda gukoresha tukashirishira mu ntoze mu mamandine canke tukaje dukoresha intozeye intozeye imboreye zisanzwe azikorwa ngaho mu Burundi canke zikorwa muri icyo gihugu kubera murabizi ko gukura ibintu byo gukura ibintu hanze biragoye muga mu bisanzwe twebwe dukoresha ibintu by'abantozeye ibi bikoresha intoze imboreye zo muri icyo gihugu cyangwa produce zo muri icyo gihugu cyangwa byose tubishyira mu maboko y'abantu turi kudakorana y'abafiniseri ibintu benshi bamenye intoze imirimo yabo intoze masati yabo cyangwa imirimo y'iwabo
ego murakoze nitangaza mu kandi afite ibindi bibazo ariko imbere yo kombaza ibyo bibazo ndakwibutsa ibyo bibazo reka duhe ijambo umunywanyi umusaza Ndakumva.
Ndakumva cyane.
Muri hehe ga? Umusaza.
Ndi mu Rwanda, mu ntara y'Amajyaruguru, mu karere ka Gicumbi, ngo umurenge wa Bwisiki.
Ni cyiza cyane rwose, murafite ikibazo murafite icyumviro.
Ndashimira umutumirwa kuko aje kutubwira byinshi byerekeye mandarine, kandi ni byiza rwose n'itangazamakuru kuba mu ijambo akatugeza ibyo ngibyo kandi mukaduha n'umwanya tukagira uruhare mu kiganiro, ni byiza cyane.
Turashima ko mugira uruhare mu biganiro byacu
ariko se nkamubaza arabiteganyiriza inka nk'abari mu Rwanda cyangwa se mu bindi bihugu kugira ngo yagurishe nige nuko n'ahandi noneho bihagere byoroshye kandi noneho hatubwiye n'imbogamizi irimo ku buryo n'ubundi weryo bitagerwaho kugira ngo abatugezeho natwe noneho tubone ko iyo niza rya mandarine natwe bitugereho kandi urabona yuko n'ubundi ubutaka bwa Afurika buratandukanye ese hari aho yera hari aho bikunda hari naho bitakunda bitewe n'ubutaka bwaho hatubwire
murakoze umusaza tuga ku ijambo Kinga Benashisa n'isuba byose
ya ku kibazo yabajije cya mbere sinacumvise neza mushobora kubisubira
yabaje niba muzokwagura mugakorera no mu Rwanda mu bisanzwe muko mwabitubwiye mu kiganiro giheze murakorera no mu Rwanda cyane murafite umugambi wo gukorera
twebwe mu Rwanda mu bisanzwe urumva nyine turiyo turi ngaho urumu umwaka wa mbere twovuga ko amaproduit ya inkoze amamandarine yacu yarashoboye gushika muri icyo gihugu nkuko ndabivuze mu bibazo by'umunywanyi umwe yabagije ngaho yabagije ikibazo cya heze giheze ko inkoze isoko cyangwa isoko twebwe dupanga ibintu byose inkoze turi kutupanga ndashobora kumwishyura ko twebwe mu bisanzwe tuzoshinga intozeye supermarché ngaho mu Rwanda nk'uko twebwe dufise intozeye supermarché muri intozeye kuri kotebu kuri hotebo Burundi no muri hoze kigoma trafisi hozeye bash itwara shinje cyangwa turuko twapanga hozeye amuko twagura nabantu zeye nabantu bakoraho gusa ikintu twebwe turi ko turashira imbere nkuko twashize imbere muri uwo mwaka niko ama produits cyangwa ino imamadine amamadine n'imicungwe yishobora gushikira abantu zeye abakiriya hose muri East Africa niyabwe ku masayiti yose yo dukora mu East Africa.
Murakoze yabaje n'ikindi kibazo ariko reka imbere yaho tuhe ijambo wundi munywanyi Innocent Nduwimana muraho murakomeye
turakomeye turashima
murafite ikibazo murafite icyumviro zira ku ijambo
nikibazo n'icyumviro kwari gushima yuko bagize iryo terambere bakagira proje y'amamandirena n'imicungwe bagenda mu batekerezo ca mbere nta kuntu ko bagize ko biyumviye bakagira iyo proje y'amandirena n'imicungwe bakagira n'ihinguriro ry'imitobe y'amandirena canke imicungwe kugira natwe abadandaza tuzoze turadandaza nk'amaji yavuye muri iryo proje ngaha twihungurira ngaha iwacu mu Burundi barakwihugura nk'ihinguriro bizera kuri mitobe natwe no mu gisagara cya Bujumbura zikadushikira no hagati mu misozi zikadushikira canke bakagura nyine ayandi bantu ayandi maproje ijini iwacu abona bizova nk'iyo murongo ngo zidushikire urabona ko ari kure cyangwa bakore imitobe bageze baratuzanira kugira natwe tworoherwe tuzoze tutaze nk'abakiriya tworohewe bivuye mu kindi kwa cy'iwacu ngaha mu Burundi nicyo kibazo n'icyumviro narinzi se yuko bakora n'imitobe kugira igashika kure.
Murakoze Innocent Nduwimana aduga ku ijambo ikibazo cy'abahinguriro y'imitobe muri iyo micungwe ya mandarine mwimbura duga ku ijambo
so twebwe urumva ngaho muri uwo mwaka wa mbere twovuga ko jewe maze kuvugana n'intuzeye maze kuvugana n'abashinwa kubera turiko turapanga kuzotora intuzeye ahantu ahegereye ihuzeye buri site dufise ngaho muri East Africa hambere tuzotangura kwinjiza intuzeye ibimashine bishobora guhingura intuzeye bishobora guhingura intuzeye imitobe canke intuzeye amajuice atandukanye yavuye mu ntuzeye muri mu produce atandukanye twovuga ko bizotangura ngaho rumonge hama rero tuca tugira tuce tutora izindi site dushobora kuzana intuzeye imashine zishobora guhingura ndabizi ko ku bantu bashaka bashaka kubona muko izo mashine zikora murashobora kugenda kuri site y'intuzeye y'iki kibuga cy'ijwi rya Amerika ndaza ku murongo ikiri intuzeye video muko abo bashinwa ibyo bimashine bizoza birahingura intuzeye iyo mitobe muko bizoza birakora ubu kindi kintu zenda ushobora kuyongera ko ngaho twebwe turafise twovuga ko twebwe dushaka kuba abambere ngaho kugira ngo intuzeye mandarini zose ntizizoyonekare kubera benshi abakiriya canke abafiniseri bakunda kuba bafise ikibazo c'intuzeye c'icamwa cabo kikabora ku giti canke kikabura isoko twebwe tuzorumva turiko turapanga mu kazoza cane cane ko twebwe tuzobagurira icamwa kugira ngo ntihagire icamwa kizoyonekara cabo bakiriye canke cy'intuzeye cy'ibiti bitandukanye. Murakoze
tugaruke ku kibazo cyabajijwe na umusaza agira ati mbega ko ubutaka butandukanye cyane rwose mu bihugu vyo muri Afrika ibihugu mutora kugira ngo muteremwo izo mandarine n'ibihe muri hweza ubutaka bw'ibihugu bitandukanye
Mubisanzwe ngaho twebwe nuko ndabivuze turakora survey dukoze survey ama survey
survey no kuvuga ko bubanza gutohoza
ego urumva tumaza kuraba mu kwintoze ibintu byose ko bimeze mu kwishere kimeze aho hantu intoze abantu bameze gute byose tumaza kubiraba hama rero tuce tutora ama decision tuce turaba ko intoze ibintu byose ko byoshoboka ibijanye na logistic byose urumva nyine ko izo operation azogenda mu buryo uko ni kwene dutangura ko mu bintu byose tutaragenda imbere murakoze
hari n'ikindi kibazo umunywanyi yabaje abagira ati mbega ko muvuga ko murima hanyuma hagahera igihe mukamara igihe mutariko murarima ibyo bigenda gute nta gihombo mubonamwo mu gihe ishyiramo ryanyu ritariko rirakora
twebwe turaba kure ntiduhaye turaba hafi tuhaturaba kure tuhaturaba imyaka 10 imbere tuhaturaba imyaka 20 imbere twebwe tuzoba turihe abakiriya akamaro tuzoba turiko turatanga ku bakiriya mwebwe ngaho bone gihugu bivanye n'intozeye n'ibintu muhaye mushya mu mubiri bihabi kogwa na twebwe bizobamarira iki canke bizobakorera iki ni kuvuga twebwe urumva duhaye turaba ibuzeye akamaro k'ibintuzeye kiproduzacu urumva akamaro k'iproduzacu ni kuvuga nico gituma twebwe duhaje turaba imicungwe ni kuvuga imicungwe cyangwa amamandarini duhaje tera muri site zimwe zimwe cyangwa tuzotera muri site zimwe zimwe cyangwa amantu zeye i research duhaje ukora nga muntu ze mu mirimo itandukanye cyane cyane y'abafunesiri bacu duhaje turaba mandarine cyangwa imicungwe cyangwa produit urumva zifise zikomeye kandi zifise intuzeye vitamine ikwiye cyangwa urumva zishobora kubaho zishobora kuzana umwimbu zishobora kuzana umwimbu ukwiye urumva twavuga ko turiko turaraba intuzeye nakujya ko aborozi baraba inka zikomeye inka zidakomeye urumva ntibazibyaza urumva babyaza inkozeye ibikoko bikomeye kandi bifise inguvu cyangwa bishobora kuba bifise amantozeye byo cyo bitwa mu cyongereza good genetics rero twebwe duhaturaba intozeye iproduit nyine cyane cyane zishobora kuramba
murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio nk'ijwi ry'Amerika samiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda reka duhe ijambo umunywanyi wacu Mamba muraho
turaho neza
yego turaho muri hehe ga Mamba
ndi turi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Gisagara ni mu murenge wa Mamba
ni byiza cyane rwose duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
murakoze kuduha ikaze mu kiganiro muri Isanga hanyuma reka mbanze ndashimire umutumirwa mwatutumiriye
murakoze gushima kandi murakoze kuba muri mu kiganiro cy'Amerika muri Sanga
yego hanyuma ibibazo byinshi bagenzi banjye babibazije ariko ndabaza halo
turakumva
ndabaza umunyeshuri akenshi hari abanyeshuri barangiza kwiga bakabura akazi ni iyihe nama bagira nkabo uwo muryango nk'uko watangiwe hari abantu bawutangije ariko hari abavuga ngo natwe dushobora kuwegera ese ushaka kujya muri uwo muryango batangije ni biki yagomba kuba yujuje ese yababona ate murakoze
Mamba kinga benefisa ni sumba vyose ikibazo cha Mamba
icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyubajije mu turonka hehe twebwe narashoboye kurungika intuzeye intuzeye email kuri iki kibuga ngaha ndoshobora kumurungikira kubishyira intuzeye information zose ngaha ntuze kuri iki kibuga kugira ngo umuntu wese azoshaka umuntu wese azoshaka kazi cyanke umuntu wese azoshaka gukorana twebye azoshobora kuturu azoshobora kuturungikira message hama rero tuba dufise inkunze turafise aba turafise department ijeje kukwikirana ibyo byose aho niko nibyo ndo bivuga ngaho
murakoze icyo kibazo kijanye kandi n'ikibazo cabajijwe na Simon agira ati mbega abakozi banyu n'abakozi bahoraho n'abakozi bahoraho sinzi ko ashaka kuvuga permanent abakozi babakorera igihe cyose cyangwa n'abakozi mu hakazi bivuye mu bihe mufise ako kazi ari gutera cyangwa kwimbura
n'utse abakozi twovuga baracankanye bibanye ni position ziriho urumva izibanye ni position ziriho kandi abakozi abakozi adufise tuzokwama turi urumva tuzokwama dukorana dufashanya mu gihe mvuzeye mu gihe ibikorwa byuzuye no mu gihe ibikorwa biri bikeye gusa muri umwaka uheze yomeze aheze urumva twavuga ko twatanguye kandi imvuzeye twavuga ko ibihe byahe intuze gihe cy'intuze cya mandarine n'amantuze n'amorange yaraheze ubu turikora turagira poporasiyo umwaka udaso urumva turiko turafashanya kuraba gukora amantuze ye research kuraba ibintu byose aho n'ubu urumva nyine turiko turafashanya bari ku kazi urumva ariko araraba ibintu byose kugira ngo dupange iyo ntuze ye uwo mwaka uza kugira ngo tuzotangure neza mu bisanzwe urumva ntitwahagaraye urumva turaraba n'ayandi maproduwi ariho nimba ari amavoka urumva turayakoramo mu bisanzwe gusa byose bivana n'intuzeye na logistike cyangwa capabilite yo duhaye dukoresha kugira ngo ibyo byose bigende neza kandi kuko ntitwakwifuza kuva n'abantu twatanguranye cyangwa turi kuturakora murakoze
murakoze mwavuze ko mwaronse umwimbo utari muke naho utangana n'uko mwari mwawifuje ibintu muriko mwashyira imbere imigambi muzohindura kugira ngo umwimbo ube mwiza igihe cy'irindi tera ryimirije n'iyihe nk'ibyo twakwita mu gifaransa strategie
Isomo kibazo wabuze ngo
mwavuze ko imigambi kuko umwimbo utabaye nk'uko mwari mwawifuje mwaronse umwimbo uhagije ariko ntiwari ushemeye cyane rwose nk'uko mwabishaka imigambi muri komera fata kugira ngo mu gihe cy'itera riri imbere kugira ngo uwo mwimbo uzogende neza uzobe mwinshi cyane rwose ibintu muri komera tegura n'ibihe ibintu muzohindura n'ibihe ku byo mwari mwakoze
ikintu tuzotangura n'intuzeye ku kintu kijanye n'intuzeye organization y'ama department yose ikintu cyose tuzogishyira ku murongo dutanguye twaragize ikibazo cya organization ama department yari yarigeje kuraba intuze abakozi n'ibindi hirya no hirya logistique ibyo ngene twagiyemo kandi turabura intuzeye twavuga organization ntiyari imeze neza ikintu turiko turakora dutangura kare ni kugira organization dupanga ikintu gutangura no guheza ni kwene tuvuga nyine tuzobikora
murakoze hanyuma mu kane gatoya cyane rwose amasegonda 20 mukora na gute n'ubushikiranganje ujejwe uburinyi muri ibyo bihugu mu kane gato minota amasegonda 15
shyiramo ikibazo
ndabona ka reka icyo kibazo nibaza ko tuzokigaruka ko ndabona kanya katujanye ndabahaye minota 15 ariko ndabona ko kanya kagiye nashaka kubashimira cyane rwose kuba mwatse ako kanya kugira ngo muze mu kiganiro kuri radio ijwi rya Amerika kiganiro cyiyongera ku kiganiro mwaduhaye cerekeye umugambi mwari mufite wo kwimbura mandarine mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika cyane cyane Afrika yo mu museruko turabashimiye cyane rwose rero turashimiye na ingenieur yadufashe mu ngiya bw'izoma tukadufashije turushimiye kandi n'abadufashe kugira nya kiganiro turabifurije amahoro umugoroba mujya mwese.